mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi, mutumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Turaramukije shuti turi kumwe kuri mikoro muri kumwe na Fidel Niyongabo mu mwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Abarundi b'imyaka itandukanye bitsina n'ubwoko bitandukanye baragurishije ivyo bari bafise kugira bagerageze gushika ku mugabane w'Uburaya baciye mu gihugu ca Serbia kuva mu mwaka w'2018. Abo baba bamaze gushika kuri uwo mugabane baciye muri icyo gihugu boba bagera ku 5000 nk'uko bitangazwa n'abegereye ishyirahamwe ry'indege zitwara abantu ryo mu gihugu ca Ethiopia, Ethiopian Airways. Indege zariyo zatwaye abatari bake. Benshi muri abo barundi baba barota gushika ipari mu Bufaransa, Bruxelles, mu Bubiligi, Berlin, mu Budagi canke Roma mu Butaliyano. Yamara ari intambara myiza itari nke bahura nazo mu gihe baba bariko bagerageza kuhashika. Kenshi bagwa mu mitego y'ababaka amafaranga atagira uko angana babemerera kuhabashikana. Yamara ku itariki 21 y'ukwezi kw'icumi mu mwaka w'2022 igihugu cya Serbia bacamwo cafashe ingingo yo gukuraho uburenganzira bari bafise bwo kwinjira muri icyo gihugu batabanje gusabwa ikarata y'inzira bita visa. Bikaba byatumye abari bamaze kugura amatike yo guca muri icyo gihugu baba batakishoboye kuhashika. Abandi mu bari bamaze gushika ku butaka bw'umugabane w'Uburaya nabo bakaba bafatiwe mu bihugu bitari bike makandi muri Serbia, Bosnia, Croatia, Slovenia, Ububiligi, Ubudagi, Ubuswisse n'ahandi. Mu kiganiro muri Isanga twatumiye Alain Majesté Barenga, umumenyeshamakuru w'Umurundi yakoze itohoza kuri urwo rugendo rutoroshe rw'Abarundi agerageza gushikira umugabane w'Uburaya. Iryo tohoza ryiwe kuri ico kibazo ryamaze amezi atanu, ryatanguye mu kwezi kw'icenda mu mwaka urangiye w'2022 rirangira mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka w'2023. Ryafashijwe n'ishyirahamwe ryo mu Bubiligi Fondation Belge Pascal de Cruz, rifasha abamenyeshamakuru bakora amatohoza. Mutumire ndabaramukije.
Ndabaramukije Fidel.
Washobora kutubwira icatumye ugira iryo tohoza muri make?
Icatumye ngira itohoza nuko ubwa mbere na mbere kuva mu 2018 ariho habaye amasezerano hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu ca Serbia. Ndiko ndabibutsa ukuntu byagenze. Icyo gihe igihugu cy'u Burundi cyashyigikiye igihugu cya Serbia ko intara y'iyo mpunzi kuri Serbia yitwa Kosovo. Serbia iguma yemeza ko ari intara yayo, mugabo ibindi bihugu byo ku isi byemeza ko ari igihugu cyikukiye. Ubundi bwashyigikiye Serbia ivuga ko Kosovo ari intara ya Serbia. Gutyo rero Serbia mu gihe ku isi ari ibihugu bike byemera ko Kosovo ari intara ya Serbia, ahubwo ari igihugu cyigenga kujya kwa Sarajevo kishyambari bamwe ibihugu bimwe bimwe bivuga ko ari intara ya Maroc, abandi bakavuga ko ari igihugu cyigenga. Serbia imaze kubona Burundi buri mu bihugu bike cyane bushyigikiye ko intara ya Kosovo uno munsi ari igihugu ari intara, ahubwo atari igihugu ari intara ya Serbia. Serbia byarabyoheye, bica bituma Serbia mu gushimira Burundi ko bwashyigikiye Serbia mu nama mpuzamakungu ya ONU ishishimira Urundi mu kubashyigikira, mu kubabwira ati mwebwe mu Burundi mutuzamurinjira mu gihugu cya Serbia kiri muri Balkan, kiri ku irembo rya Espace Schengen, ibihugu y'ishyirahamwe rya Buraya ryari rigizwe n'ibihugu 27. Ati mutuzamurinjira mu gihugu cya Serbia kujya ata rupapuro rumwe bita visa risabwa kujya ku muntu aba mu Burundi akaja mu Rwanda akaba mu Rwanda akagenda mu Uganda atazija basabye rero yatamye mwaka 2018 aho rero mu 2018 niho abantu ba mbere batanguye kugenda mu bihugu cya Serbia biki bagisinya amasezerano bidashotse bimenyekana bidashotse bimenyekana hagenda umwe babiri babiri batatu n'abagenda hari abatacye no ku kibuga cy'indege mu kiro ndadaye ariko kubera Serbia riri ku irembo ry'ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya imwe bita Espace Schengen uko iminsi ihera niko abantu batora amayeri kuko urumva abantu binjira iburaya cyane cyane iyo nzira ya Serbia bari bayimenyereye abarundi nubwo batari bayimenyereye mwaka w'2018 mwaka w'2019 n'abarundi batanguye kuyimenya hamba biza gukwiragirabwirana kubera mwaka w'2021 kubera Burundi bwa mbere cyari gihugu kiri instable hari ubukene hari umutekano utari umeze neza
reka turaza kubigaruka ko cyane turaza kubigaruka ko cyane nk'ibyo ibitigiri byinshi by'abarundi muravuze ko mu ntango batari bazi iyo nzira ibitigiri bya mbere biboneka by'abatanguye gukoresha iyo nzira yo guca muri Serbia baje ku mugabane w'u Buraya ni cyane cyane uwe mwaka
byatanguye kugaragara mwaka w'2020 bivuze ko guhera mu 2018 batagenda mugo bagenda ari batera abantu rero bashyitse ubwa mbere baciye babwira abagenzi babo basanzwe ari mu Burundi ati bwa bundi riroroshe kuza mu Iburaya uciye muri Serbia ko ntibigusaba viza nagenda kwihuse ko kubirobe viza yo kuja muri Espace Schengen mu bihugu dusanzwe tuzi ko twita Eldorado Bufaransa Bubiligi Bwongereza biragoye cyane kubirobe viza rero abagiye ubwa mbere iyo wahamagaye bene babati ni muze bwa bundi handi haramera abantu benshi bacabwa ati reka tuje kurobera nabujyaga ibintu bikifashe neza rero umurindi w'abantu watangiye kuboneka mu mwaka w'2020 abantu bamaze kumenya iyo nzira kuko bari bazi ati icyo ni kiraro kuva muri Serbia tujya muri Union Europeen biroroshe niko abantu benshi bibaza benshi bakatangura kujya muri Serbia 2021 rero abantu bose rero ku muvuduko uri hejuru cyane 2022 wo mu ntango birunyuka bituma no kuronka n'itike bisha bituma n'abandi bantu bacabone bwa kugira babibyaza umusaruro baronka amafaranga batanguye bijya abantu bukababesha abandi bakoresheje igikenye rero guhera mu 2020 niho hatangiye kuza umuzo munini ya cyane w'abantu bajya mu bihugu bya Buraya bamwe benshi bashyitseyo baciye muri icyo gihugu cya Serbia
yego abo barundi bagizwe n'abande umuntu aravye imyaka aravye ibitsina n'intara baje ibice baje bavamwe mu Burundi
nitangaje nuko ngo abenshi n'abakiri bato bari ku myaka guhera ku myaka 14 gushika ku myaka irenga 40 ariko ibiboneka nuko n'abantu babakuze b'abasenyoro bagiyeyo hanyuma ikindi kigaragara nuko ari imiryango tutonke yagenda
yose
abana batoyi bakajana urumva hanyuma icyaje kugaragara mu ntango byari by'abantu bo mu gisagara cyane mu gisagara cya Bujumbura no mu gisagara cya Gitega mbwa guhera mu mwaka w'2021 abantu bose baturutse mu gihugu cyose abavuye mu ntara za Muramvya za Burundi bose barafashe iyo ngendo bamwe bakagurishutwa abandi bakipoteka uranabibona na cyane cyane n'abo twagiye turagura bashe ku mugabane wa Buraya si n'abantu twatumenye n'ibisagara baza baraza bonyine hari n'abantu baje bwa mbere mu gisagara cya Bujumbura baje kurondora urupapuro rw'inzira no kurira indege urumva bari abantu abenshi bakiri bato umuntu yakora aba mwenda aje tuko turaharura ni imyaka iri hagati ya 2029 ariko rero benshi rwaruka cyane bari hagati y'imyaka nubwo hari ku myaka 14 n'imyaka 40 benshi nibo bagiyeyo kandi benshi nibo banabonekayo mugabo inyuma najyaga kubwira ko ari n'abasenyeri n'abandi bantu bakuze n'abandi bagiye bafite imiryango n'abandi bagiye bafite abana batoye bari mu minsi y'imyaka 5 bafashe iyo ngendo ya Serbia.
Reka tuza ku mirongo ya telefone dusize Nshushu de Jong uranyumva?
Ndakumva neza.
Uhamagara he?
Ndi mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo mu Rwanda.
Ufise ikibazo waza umutumire cyangwa icyumviro ushikiriza?
Kena avuga kuri ba warundi bagenda mu Israel nyuma muri Serbia ko nundi sharuye urubyiruko cyane rujyayo kuki leta idashyiraho ingamba zo gushyiraho imirimo cyangwa ibikorwa ba rwiyemezamirimo ngo bakore nyine kugira ngo babone ako kazi bareke kushamarira kujya hanze kuko amahanga ahanda hakiza cy'amahanga bizizo mbaraga bazisige bagume mu gihugu nyine bakorera igihugu cyabo ngo gitere imbere, kuko nta muntu uzava hanze aze yubaka igihugu cyabo ataribo bakigiye mu ruhare, cyane cyane saho gusa ni mu bindi bihugu bya Afurika ari igihe usanga abaturage cyangwa abaturage cyane cyane nyine ngo bagiye mu bindi bihugu mu nzira zitemewe n'amategeko. Iyo rero bikagira ingaruka cyane cyane kuko hari igihe usangamo bahuyemo n'impfu.
Murakoze.
Usanga bapfuye kubera kwambuka inyanja cyangwa abandi bagiye kubakorera ibintu bibi cyane. Ndakeka ko Leta yashyiraho uburyo nyine urwo rubyiruko barukangurira bagashyiraho imirimo bakazajya bakora.
Murakoze.
Bateze imbere.
Ndabashimiye. Murakoze ku cyumviro cyanyu. Aba majesite barenga icyo cyumviro cya De Jong mu kivuga kwiki?
Kuja kurobera si ibintu bibi cyane, kuko si byaba mbere mu Burundi, hari abantu bagiye kurobera mu Buganda abita Imanamba, icyo gihugu cy'u Rwanda abantu benshi bakomakomera ariko baragiteza imbere, hari abantu benshi baguye hanze bazana ubumenyi ariko baragiteza imbere, ibihugu bya Fidor West hari abantu bitwa Le Marien cyangwa le Senegal de l'étranger bifite n'ubushinanganji bwabo bazana bakendekiza kujya kurubera kujya kurubekera yansi handi hantu ikigeze kiri kibazo. Gusa ni uko byakorwa darakandekiza, kandi ikintu kigira kabiri nagenda kubwiye ko ibihugu byacu biri instable kuroba ibyatuma abantu benshi bava ngaha ni kutabona akazi n'umutekano muke ni ka mwana wa mama no guturubikwa. Abo bantu benshi bavuga ati hako twoguma ngaha mu gihugu cy'u Burundi, benshi bavuga ati hako twoguma ngaha mu gihugu cy'u Burundi tukaba abanyamahanga ngaha tukaba tujya kurondera hanze tukaba abanyamahanga ahandi hantu mbwa tukarondera imiryango bagatanga n'akarere. Abantu benshi bagiye mu mugabane wa Burayi no munsi abeshejeho imiryango amawesteni miliyoni ni benshi cyane batagira uko bangana, ati benshi bakavuga ati muri iki gihugu kugira ngo akazi bisaba kuba uri mu mugambo uri ku butegetsi reka tujye kurobera. Hari abantu benshi bari bafite impapuro z'umutsindo, ni ukuvuga ko benshi uretse muri urwo rwaruka harimo abize n'abatsinze bari bafite impapuro z'umutsindo zihanitse, hari abafite akazi muri banki. Nagira ndamwibutse ko muri ayo matohoza twagize uyu mwene wacu ari mu gihugu cy'u Rwanda, hariho n'abanyarwanda baguye mu gihugu cy'u Rwanda n'abakongomani baza kugura impapuro amapasiporo y'imbundi bagura ku mafaranga arenga miliyoni kugira bace muri iyo nzira serivisi
miliyoni w'amafaranga y'amarundi
bashike ku mugabane wa Burayi. Bariho bariho ni ukuvuga ko ibihugu byacu n'ibihugu biri instable kumva habonetse
birimo umutekano muke
ahandi mu bindi bihugu.
Ane majeste
yari nka ego
uzuragerageza kwirinda amajambo y'igifaransa bivuge mu Kirundi. Reka tugaruke ku mirongo ya telefone duvise Richard Livingstone. Uratwumva Richard? Uratwumva? Murantunga ni Irimaso Samuel. Uratunga? Alo Samuel? Alo Samuel ntatwumva. Reka tubandanye ikiganiro. Ane majeste barenga mwavuze ko benshi bariko bahunga ubukene n'ubushomeri mu Burundi, none uburyo
babukuna bamama kutaronka kazi na cyane cyane harimo n'abantu bari mu bya politika bavuga ati ngaha notre chima politique ditumerewe neza arabari bapfunzwe arabari bari bagati turatotejwe reka tujye kurondera ubuzima hanze hakuwa mu munyamahanga wawe tujya kurondera muhamanga.
None bafise ntabakiriyemwo bafise ico kibazo
cyane ko
nyumviriza
Burundi Burundi nishiramwe FMI gahere kuhera gara cyo icegeranyo bavuze ko igihugu cy'u Burundi ari igihugu ca mbere gikenye kwita mu Burundi abanye ku mwaka ku madorari munsi y'amahera amajana atatu ubwo bwa kazoza bwatuma abantu benshi bafata iyo nzira bakiheba.
Nashaka ndababaze none hari ibyo bibazo byose ubwo buryo babukura he bwo kuriha amafaranga ngana uko ko mwavuze ko ari amafaranga kugira abashike ku mugabane w'Uburayi atari amafaranga ari munsi y'ibihumbi bitatu by'amadolari.
Ikibazo rero nicyo nyine hari ukwita Fide benshi zari cyuti abandi barabandi arandi barabagenzi abandi bantu nta muryango nk'ibujumbura wogura nk'abantu buri umwe yagiye aciye muri iyo nzira abantu benshi ugiye abagende uretse hari abari bafite amikoro wanashima bari bafite n'ubuzi bafashe amadenike kazi kugira bagende muri iyo nzira ya serbiya gati ninagaruka nzoyayiha cyangwa nzoyamika mbi hariya hariyo abandi bantu imijyango yiyorganije baragurisha utwabo hari amapaseri yagurishijwe hari abantu bari bamaze kugura amapaseri barayagurisha kugira ngo muri Serbia hari imijyango yari ifite amapaseri ziko mu byumba inzu bakemera bakayicamo ibice bakagurisha igice kugira barungike abana babo kumbure bazotse muri kazoza bazoshira kubatunga hariyo abantu rwaruka rwari rukiri ruto icyo gihe ababyeyi babo bemeye kugurisha igice cy'ibyo bari bafite kugira hariyo n'abandi bantu basabye amadeni mu mashyirahamwe y'ukuziganya no kugurandana bimwe bita ikirimba bagiye bafite amadeni bavuga ati reka twe tuje kuronda kuko byanse ngaho hari n'abagenda gusaba amadeni ahandi hantu ati mpa amafaranga njye kudandaza kumbe agiye muri ubwo buryo hariyo n'abandi bantu bari baraziganyije uburyo bwabo bari bafise utuntu basanzwe badandaza bemeye kutudandaza kugira bafate iyo ngendo hama bagasisishwa rumuri harajemo n'aba sinzi ukuntu babyita mu kirundi cyangwa mu kinyarwanda batrafika abandi bantu bazanyemo ubuyeri n'urwenge ni kugomba kugurisha abigeme n'abapfashoni bakabemera izo mpapuro za murekandengane bakabemera ubuzi baciye muri Serbia bashyira muri Serbia abandi bakaba babakiriye bakagenda kubakoresha nk'abagurano mu bindi bihugu nka za Bosnia na za Rumania mu gihe ababyeyi babo bari bazi ko bagiye
turakigarukako
ariko nagira kubwire ego benshi bagurisha utwabo icyo umuntu yari afite nicyo yikorako
ku mirongo ya telefone tubandanye dufite Calixte Sabushimike uratwumva
ego ndabumva
uri he Sabushimike
ndi murambya mu Burundi
ufite ikibazo icyumviro
ikibazo nkagira n'intererano
mubishikirize
ego hama ku nsanganya matiko y'uno munsi ku kivugo cya toyo ngo kiyatuyage ko muri isanga
bandanya
abantu bakoresha uburyo bwabo mu kurihira amapapuro y'inzira n'ikiki abarundi baduhanze bari bari mu nzira novuga ruhande rumwe nziza urundi ruhande ndi kuko hari abazima bakajya kubakoresha nk'abasakara hari n'abandi basezerana bakumvikana ko bagiye gukora akazi kandi bakanabariho mugihe rero ikibazo cyahaba ni uko hari abagira ingorane iyo bagiye n'igihugu kikibasha kubafasha abantu ariko twagiye byatuye mu nzira y'ino ariko ni ukuvuga yaba baca mu nzira nziza kuko cyakiriye
hara washaka kwigirayo telefone yawe irimo ibibazo since ko waje ahantu hameze neza ukabandanya
ubu ndasuka mu nyumba
yego mubandanye
nayo kumvuga ndi nziya zibiri habagenda muri ubwo buryo bari amatike n'impapuro z'inzira n'abandi bantu bagiye kwakosha akazi mugabo bashyize icyo bagiye gukora rero bakagira ibibazo bashyitseyo ikanga nuko bagaruka canke bakagaruka bamerewe nabi muga bitiye mu nzira nziza bikaba bizwi na leta kandi bakagenda bagitinya uburenganzira bwanjye mbere gukora akazi n'agasubenzo kabandaye ntagasubenga ariko ibyo ari inzira nziza kuko umuntu wese afite miliyoni ni kuzagaruka muga mu gihe agenda atamutse ukwiye afite icyo kintu leta n'ikigwanye
murakoze
yego
ndabashimiye nashaka ndababaze ari majesté barenga abafasha abo bantu kugenda ku mugabane w'Uburaya nibande bagizwe nabande
sinawe n'ibyo kibazo mu by'uburyo mu kugira nari narisiguye aho benshi bakora amafaranga icyo nabigombere ko nuko hari abandi bantu imiryango yari baje nko wasanga yibereye nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri za Canada cyangwa ku mugabane wa Buraya baha uburyo imiryango abo basize ngati nimugende mugerageze mwigwarize kuko uretse kugoma muri Serbia ntacyo byari bikwiye kuko byari bisanzwe ariko kuko benshi bajya muri turisme babwa ko bagiye kugira bakuba ba mukerarugendo mugabo inzira nyamukuru kwari gushika ku mugabane wa Buraya ikibazo cyawe sindagitahuye neza
nashaka kuvuga nk'abo bantu bariha amahera mu gihe bariko baragira urwo rugendo rwo kuja ku mugabane w'u Buraya iyo migwi bariha amahera igizwe n'abande
ubwa mbere bigishika hoho urumva byari bisanzwe guca muri Serbia baca ku kibuga cy'indege cya Bujumbura hamaze kubaho rero abantu benshi bamaze kubijamwo abantu benshi cyane cyane bari mu nzego z'umutekano n'izigendereza baca babona ko harimo amasumiro baca batangura kugira utuntu tugushyira hamwe batangura kugira utuntu kutu na sizukuru gutugwitugwi kuko kare byari bisanzwe byoroshye indege wayironka ku giciro kiba gisanzwe kizwi kuronka itike byari bibigoye gufata guca ku kibuga cy'indege cya Bujumbura mu minsi ya mbere 2019-2020 uretse aburu Kigali n'Entebbe byari bisanzwe mugabo haragera ahantu kugira urengane ikibuga cy'indege bitakunda bagusubiza inyuma hacha azarimwe abantu bo mu bo gusabwa kora mu gipolisi rigendeza kwera yone nka mashiniro kugira uronki itike cyane cyo bita bad passing zari bigoye cyane wategeza guca kuri abo bantu bo mu nzego abamwe bamwe basanga baba makarte mugabo ugasanga bakoreye abantu bo mu nzego z'igendereza abandi mu nzego z'igipolisi ku buryo ubwiye gaca ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ntagire umuntu agukomakoma benshi kugira rero ntibakomakome benshi kugira baronke itike y'indege ko byari bigoye kugira uwo itike y'indege cyane cyane kuri Ethiopian Airlines wamara iminsi myinshi cyane benshi barahendwa urumva bagaca kuri abo bantu babita ba intermediaire ko bari bashyizeho utuntu two kugutisira abantu bari basanzwe bakingiwe kandi bari bakomeye mu butegetsi bw'igihugu cy'u Burundi abenshi basanga bakoresheje amahera ashika inshuro zibiri cyangwa zitatu ayarengawe bategeza gukenera kubera abantu bari bamaze kubishyiramo ukuboko harimo abantu bo mu nzego z'igihugu abantu bo mu nzego z'umutekano no mu nzego z'igendereza byari ibintu biteguwe neza kugira abagenda nabo nyine babakure kwa masumiro nicyo gituma rero mu ntango y'umwaka w'2022 ho byarabyimbye cyane ko ari abantu barenze ibintu bitatu by'amadolari miliyoni 112 kugira bashyike mu gihugu cya Serbia mu gihe abandi bashobora kugenda ku miliyoni 5-6 urumva byari bijije hafi inshuro zitatu kubera abantu babishyizemo ukuboko kandi ibyo byose byaba inzego z'igihugu zihari
reka ndakigaruka ku icyo kibazo uretse abari hagati mu gihugu babafasha iyo migwi yo hanze bamaze gusohoka igihugu reka tubanze tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Pamphile Gala Calme ndayikeje uratwumva
yego ndagomba cyane
duhamagaye urihe
sabwe
uhamagaye urihe
ndabahamagaye ndi mu Rugombo mu cyerekezo cya Rugombo
wo kwigirayo hari abana bariko baravuga inyuma
niko ari mu gisagara nyene ni kanegre mbere gatoya
nta kibazo ufise ikibazo ubaza mutumire cyangwa icyumviro ushikiriza
bo je nagomba gushikiriza ko ibyo bintu by'abarundi bariko baraja mu gihugu cya Serbia ni kuvuga kenshi na kenshi babiterwa n'uko babona mingo amaronderero arabura mugabo antreta novuga ko atari kuguruka neza mu mutwe kandi ikindi gica kibura nacyo bari kuguruka mugabo revenu ebwe mu gihugu iwacu ntiyifashe neza bivanye n'ubutunzi bugenda burahungabana nicyo gituma benshi usanga birukirayo mugabo rero ni kuyihenda kuko ufashe investisema tudodimiriyo ukayengeka mu rugendo gusa utazi n'icyo ugiye gukora urumva nuko mugabo yafashe ukayagura ukayarima nk'akarima cyangwa izankwavu bamwe batubwira ni ukuvuga byo tugururira umurongo natwe tukiteza imbere tutarinze kujya kurondera abo hanze rero nagira nange nk'impanuro ku bantu bemvetisa amahera arenze nka pido 5 miliyo kuko no mu Burundi ufite 5 miliyo urashaka gukora ikintu cyawe neza umutekano mwiza kandi ukaronka
ugomba kuvuga imiliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi
yego urashobora gushinga aka novuga umugambi ushaka gukora umugambi ku miliyoni 5 kuko amahera imiliyoni 5 mu Burundi naho udandaza amazi muri frigo amazi wo kunguka cyane mugabo investisema ya 5 miliyo danke mu biyedabyo ugiye kurondera icyo utazobona muzi kuzoshikayo kubera abahenda usanga ari uruhombo rero kenshi hari imigwi igenda ihenda ngo harya ngo nakoronke akazi oro ugasanga ari kubwira aba bajya amahera bya bindi bita abakomishoneri niyo nzira ituma baduhenda cyane abajene rero nk'impanuro notanga simbona harakwiye nk'inyigisho kugwaruka bakatwugurura neza ingene ishobora gukeya utugambi duto duto n'ibyo tubona tuza guca amafaranga hanze ego niyo bizimana ukaronka amafaranga hanze ariyo
murakoze
mugabo natuba turi abahari mugabo ishaka kongera menshi mu mwanya muto o twari guhera kuri bito hama bikagishana kuri byinshi
murakoze turabashimiye ku kicimviro cyanyu
ego murakoze namu
murakoze ama majeste barenga icyo cyumviro cha ndayikeje mu kivuga kwi
icyo cyumviro uri kuraraba n'ukuri nababwiye ko igihugu cy'urundi cya mbere gikenye ku isi hanyuma ni banki yose yose yavuga ko urundi mu karere ka East Africa nico gihugu cya mbere kirimo ibiturire byinshi ariko aravuga ngo kwiteza imbere entrepreneuria kwiteza imbere kwigwana ko ibyo n'ukuri ubaruka rwinshi rwarabitanguye mu Burundi mugabo ntacu barashikako ibyo bwa kuronka miliyoni zitanu cyane bitandatu byoroshye mu gihugu cy'u Burundi kuronka kugwaruka cyane cyane uno munsi hari abantu bamara imyaka cumi barebye kaminuza batararonka n'ikintu kwimenyereza ahantu hambere bita stage premiere akazi ka mbere kukwimenyereza ubwisongo bwariyungunganije hari abagerageje kwiyungunganya biragora cyane meme n'umukuru w'igihugu aravuga ati n'abazanye imitahe ngaha baribwa kubera gutwara neza karihari igiturire hanyuma ikindi kintu nacyo kuronka ingwati gutangura umugambi wa mbere mu Burundi biragoye nta muntu adafite ingwati yoronka ideni n'ibanke birikunda n'abafite amazu birabagora ndetse ugwaruka rero hanyuma mu bantu bagiye hari abantu bigwana ko hari abantu bari bafite utugambi duto duto bari bafite amamangazine badandaza batwara imiduga bari bariguriye ariko bitagenda bakorera iki babaho ku munsi batashobora kwepalima bari bafite ubwoba bwa kadoro ibyo rero sagatekishwa muri iwacu nuko bimeze n'ubwoba bavuga ngo miliyoni zitanu cyangwa zitandatu cyangwa indwi uzifite mu Burundi n'ukuri wotangura ego wotangura mugabo utera imbere abashika kure si jewe ndabivuga hano kuraba ibiharuro biruka gushyirwa imbere n'ikigo cy'igihugu kigiye gutegekanya ibiharuro ubona ko imigambi yose ni imigambi y'ugwaruka ni imigambi ipfa ikivuka bimwe bita mu gifaransa projet morne kubera iki nta gukurikiranwa kubera iki igiturire kubera iki kamwana wa mama akarorero k'umuntu umwe twaganiriye yarasanzwe akora mu masoko mu gutanga amasoko ya leta yahora atanga ibiharage n'umuceri mu mashuri amwe amwe yari gwaruka yari yariyungunga yari yarasabye yari yaragushije n'itongo yiwe araronka amahera kugira aratanga amasoko mugabo kubera kari mu mugambo uri ku butegetsi kubera atasi umuntu amuvugira ayo masoko yose barayamwakambwira ati wowe nturimwo reka duhe uwi wacu ati niteri bakunda gukoresha mu kirundi ati kirapanze urumva rero ibyo bintu rero bya kamwana wa mama byaca bituma n'abantu batanguye rigorana cyane n'abatanguye imigambi yabo ipfata itaracika baca bavuga ati reka tuje gurondera amasomero hanyuma bintu yavuze ngo hari abantu bababesha benshi hari n'abagenda nk'ababesha abo twaganira abo twagize amatohoza bagenda ata muntu n'umwe bazinanye bagashyira mu gihugu cya seda ata muntu n'umwe bazinanye bagafata urwo rugendo barenga ibihugu bitatu cyangwa bine n'amaguru ata muntu n'umwe bazinanye bagashyira mu Bubiligi mu Bufaransa cyangwa muri Suwise cyangwa mu Budage ata muntu n'umwe bazinanye bagiye bagiye kwirondeza kandi si ubwa mbere
nashaka kubabaza ngaho ngaruka kuri cya kibazo cyabo iyo migwi ibafasha mwavuze bakiri mu gihugu ko abari bafisemo uruhara barimwo n'abari mu nzego z'umutekano bamaze gusohoka ku Burundi iyo migwi yindi yabazeza kubashikana i Buraya yarigizwe n'abande nabahe nibaza ko abanyamahanga babigizemo n'uruhara
mu minsi ya mbere bari abanyamahanga kubashe mu gihugu cya Serbia babafite viza y'iminsi mikeyi wafashe hoteli bwari benshi baguma mu gihugu cya Serbia kuko intumbero Serbia ko yari ku muryango w'ibihugu bya Buraya espace Schengen benshi bafata ingingo yo kujya muri espace Schengen ibyo rero benshi babifatamo n'abapaseur sizi ukuntu abantu babafasha kujabuka ibihugu benshi wasanga ari abenegihugu muri ibyo bihugu bya Serbia agiye muri Bosnia nawo wasanga ari abandi ko nyine ibihugu byose byacamo ari abantu b'abapaseri rero abo b'abapaseri babaha amahera kuva ku mahera amadorari amajana atatu kuduga benshi yari abagendana
alo
benshi yari abagenda n'amaguru abafise uburyo arabafata amatre mugabo barariha umupaseri kugira abashikane akabika ko bese nkari bahaze
guyujumbura umupaseri ni muri abo bantu umupaseri ni muri abo bantu nyene babafasha babazeza kubashikana iyo bariko baraja nibo mugomba kuvuga
ego abapaseri bamaze gushika mu gihugu cya Serbia ariko abarundi uko bagiye baragwira kenshi hakaze n'abarundi batera akaze n'abarundi batera hari n'abarundi babaye abapaseri bafashanye n'abanyamahanga kugira baze barasaba amafaranga yari amahera menshi cyane kuko muri Serbia niba bushitse wategeza kurondera indi investisima indi investisima igushikana ku mugabane wa Buraya
ni ukuvuga rero muri ntabakiriyemwo
yari kugira waramuha amahera ari ikindi kintu agenda gusubire ko
ego ntabakiriyemwo
imwe baragenda bashite ku mupaka tubwiye kwa Slovenia cyangwa wa Serbia bakabasubiza inyuma muri Serbia harabagiye inshuro zitatu zine zitanu basubiza inyuma abatanzi bacungera imbibe gushika mugabo benshi ntibahesha baremera bagakoresha gushika bashite iyo bagomba muri ibyo bihugu
reka tugaruke ku mirongo ya telefone haba kubaho Norbert aratwakuye uratwumva
ndabumva neza cyane
uri he
ubundi mu majyaruguru y'u Rwanda
ufite ikibazo cyangwa icyiyumviro shikeze
mbere na mbere nshimire abo batumirwa uburyo badusobanuriye ariko se nyibaza nk'urubyiruko rw'i Burundi ko bakomeje na kurushuka bakorana gute n'inzego z'umutekano kugira ngo bere kutambuka ibyabo ese ni gute y'u Burundi yabashakira imirimo bakora batarinze kujya kwishora hanze ngo bake n'amafaranga cyangwa se usanga nayo babonye usanga bari kubangiza ingingo zimwe na zimwe z'umubiri babagurisha nta kintu bibafasha
turabashimiye kuri icyo cyiyumviro
yego murakoze cyane
yego anema jese barenga icyo cyiyumviro wari wa icyo kibazo icyo cyiyumviro yashikije mwakivuze sinzi ko hari icyo mwakongera ko kuri ibyo yari karavuga Norbert
ni sintu bya mu Burundi gusa biri muri Afurika hose cyane si mu Burundi mu Burundi ho biranagendeka ko hari amasezerano yafasha Abarundi batu baguca mu gihugu cya Serbia bakamena n'inde menye ko abantu za Mauritania ibihugu bya Afurika y'Uburengero baca mu mazi abandi bakagomba guca muri za Libya bakamara n'imyaka mbere yuko bashika byaragendeka hanyuma ndamubwiye uwo mwene wacu akari mu ntera niko kari mu ntambi ubukene kutubahiriza agateka kazira muntu biri mu Burundi ubwo bwo bagakazoza tugaruka bwo Burundi bifite ugiye muri Kongo nibaza ko bisigaho muri Tanzania nuko nyine igihugu cy'u Rwanda nabo nyine nibaza ko nabo nyine hari nubwo bituba bingana mbwana byo bihari ikimenyamenya nuko ari abanyarwanda baza kurondera pasiporo uburekanze nkane z'abarundi kumbure kugira bashike muri Serbia batabasabye amaviza uno munsi bari mu bihugu bya Buraya bitwa Abarundi nuko byari byashe rero na maleta yacu habuze cya kindi niko gutwara neza bitabona umugenozi rero mubyatanga gutwara neza mu giturire kikigigiye izi nzego zacu mu gihe kutitaho iterambere ry'ugwaruka kudashinga akazi kudashyiraho umwuka mwiza mu bucuruzi mu gihe bitaratera imbere ni ukuri bizogenda neza hanyuma ikindi agomba ndamubwire kuja kurobera sibibi ibyo bintu byamye bibaho uno munsi abantu bo muri Afurika yo mu Burengero za Senegal za abantu bo muri Afurika yo mu Burengero za Senegal za Burkina Faso za Mali n'ibindi baraterera amahera menshi cyane bingiza amahera menshi rwose mu kigega cya Leta igihugu cya Kenya muri aka karere nicyo cya mbere abantu b'abanyakenya bagiye kurondera ubuzima mu bindi bihugu bya Buraya na Amerika bingiza amafaranga menshi muri aka karere ka Afurika y'Epfo aho amahera bashobora kwinjiza arenga umuriyaridi w'amadolari si amahera makeya
tutibagiye n'igihugu cya Ethiopia mu karere ko muri Afurika mu buseruko
niko mvuga umuryango wa Afurika y'ubuseruko ngo umuryango wa Afurika y'ubuseruko Ethiopia ngo nirinjiramo Kenya iracyari ya mbere
reka tubandanye ku mirongo ya telefone Bizimana Janvier uratwumva
ego nabumva
uduhamagaye uri he
ni mu Burundi murambya
mufite ikibazo icyiyumviro
n'intererano murari kuri ibyo mwa kwishyikirize
mugishikirize
Ego me yewe uja murabona a muri Afrika cyane cyane abantu benshi tugwatwiruka tujya kurondera ubuzima muri bihugu by'i Burayi cyangwa za Amerika katumengo ini wacu kumbure nitubona ko nitokotumengo nitakizere rero njyewe icyo nkera cyane cyane ni uko nubwo ibihugu byacu bikenye bujya ntitubona ko tubiteza imbere kuko izi ngufu twari gukoresha ino muri bino bihugu byacu iyo tutari tuyakoresha mu mahanga harasimba kujyana no kwa gusaza abantu bashyira mu gihugu cyangwa abantu atafite serivisi wabizwa ni kugira ngo bashobore kuba boteza imbere igihugu ariko abagenda bakaba ari cyo cyabyenge kandi ari bo baje neza bikaba bishoboye gukorera igihugu
murakoze
rero ziza nuko muratokwigitwemenyere abanyafurika tukubwirira icyizere hama tugateza imbere ibihugu byacu tukareka kubasubira mu bindi bihugu
ndabashimiye
murakoze namwe
mutumire are majeste barenga mwitoza mwagize kuri ico kibazo abo bantu bavuye mu Burundi barondera kuja mu karere kuburaya ku mugabane w'uburaya leta y'u Burundi ntibibizi ibivuga kwiki
leta y'u Burundi yari ibizi kuva mu 2018 yari ibizi mu 2019 yari ibizi n'ikimenya amenya mu biganiro bitandukanye abavuga izirinzego batanga leta y'u Burundi yari ibizi n'umukuru w'igihugu ubwiwe yarabibajijwe ara muri radio imwe yitwa inyonga y'ubujumbura yitwa Kazuba FM yarabizi yarabyemanga ati kugenda nk'idari ati yabagiraje kurondera umutayi bakaza gushira umutayi yabo ibyari biko abantu ndibanye leta y'u Burundi yari ibizi ubu tuvugana kuko turagira n'amatohoza ntawe tutavuganye inzigo zitandukanye bari babizi gushika babihagarike leta y'u Burundi yari ibizi n'abantu babe bamwe bikikamukiza kugira biba abantu leta y'u Burundi yari ibizi bamwe baranerekanywe n'umuvugizi aje w'umugushanganje w'umutekano yarigeze gutanga n'ikiganiro gikomeye makuru agarisha abantu bashitse muri bihugu bya Espagne Schengen bya Buraya ko mu byo basaba mu kurondera impapuro ngo babeshe abarundi akababwira ko nibagaruka nibahirahira bakagaruka bazofungwa n'ukuvuga ko leta y'u Burundi yari ibizi urumva ko babigira nkana barayibona babirenza ko uruhu rw'amazi kandi urumva byari ibintu bisanzwe cyane inzego z'igihugu zari zibizi kuva hasi gushyira hejuru ahantu ubwira ndakubwire ko hariho n'abana b'abasanzwe bari mu nzego z'igihugu tukavuga abasirikare bamwe bamwe abapolisi bamwe bamwe abakozi bamwe bamwe abakozi bamwe bamwe ba leta barumvise abana babo muri bino bihugu baciye mu gihugu cya Serbia kugira ndakwereke ko byari bibi
no kuvuga ku bwanyu mwagize iryo tohoza inyungu nizihe umugambi wari uwuhe muvuze ko bari babizi abategetsi muri leta
umugambi ku bisanzwe bari babizi bari bazi ko ubushomeri buhari bari bazi ko badashobora gutanga akazi bari babizi kandi n'ukuri ry'uga yamabisubiramwo ko hari abantu baruta igitsure leta yamabisubiramwo ko ari abantu biba leta yarabizi ko ata primada feri sanziri mu bugwa mwuka wo guteza imbere yarazi ko ariyo agashomeri kubona ubwo rwaruka rwashobora kwiyungunganya rukagenda kumbure leta y'u Burundi yabona ko ahubwo bizofasha kuko bizogabanya akazi nibashariya abazoshobora kuronka akazi bazokwiteza imbere bazoteza imbere imiryango yabo abazogaruka bazoza n'imitahe yabo n'umukuru w'igihugu icyo turaza yishe ati kugenda ntibyari bibi ati bagende barondera imitahe bazogaruke ngaha kuko hari ashyitseyo ngo bakora ubuzima yabaye nk'ugukoropa ati si bibi rero mu gihe bogaruka bagateza imbere igihugu rero kuko leta y'u Burundi itashobora gutanga akazi itashobora kugwanya igiturire itashobora kubabwira ngo bagume ngaha batari bubaha akazi itashobora gukuraho kamwana wa mama nicyo gituma benshi barenza ko nuko leta yakirenza ko urwo rw'amazi ikiri gusa nuko hari abantu bikikamukiza bakiba abantu icyo nicyo inzego z'igihugu cyane cyane z'umutekano zari kugwanya n'izindendereza ariko kubona barabiretse ibyo nibyo byari bibi cyane kuko bari kubuza abantu ko benshi barinda kugira bashikeyo
nawe abashoboye gushika iyo baja n'abahereye mu nzira murafise ibiharuro
abashoboye gushika hehe
mu bihugu bifuza kujamwo n'abandi vyagoye mu gihe bashitse nko muri Serbia bagafatirwa ngaho ko mwavuze ko ari abagenda batazi n'umuntu n'umwe atanu n'umuntu n'umwe bazi muri aya mahanga
bo benshi cyane mu gihugu cy'Ubirigi ntibasi biharuro kuko benshi abarundi basize mu gihugu cy'Ubirigi baciye mu gihugu cya Serbia gushika mu kwezi kwa Kigarama umwaka w'2022 abarundi bagira kabiri mu bantu basaba ubuhungiro mu gihugu cy'Ubirigi inyuma y'abantu baturuka mu gihugu cya Afghanistan bava mu gihugu cya Afghanistan ni mu gihugu cy'Ubirigi niho bashoboye kuba torokanya kandi hari ushobora kubibona ibiharu bitorokanywa abarenga 2200 barashitse ngaha mu gihugu cy'Ubirigi abandi barenga 1000 nkuko ishyirahamwe OYME twashoboye kuyaga
ishyirahamwe rikurikirana abimukira ishyirahamwe rikurikirana abimukira ku isi
abimukira iravuga ko arabashe mu Birigi muri Suisse mu muri igihugu cya Autriche mu Budagi ibyo nibyo bihugu bikuru bikuru bagishitsemo ibihugu amacanicanye abarundi bagiyemo abaciye muri kijya gihugu ni igihugu cy'Ubirigi cyane cyane hagakurikira igihugu cy'Ubudagi hagakurikira igihugu cy'Ubusuwise hagakurikira igihugu cy'Ubufaransa hari abakeyi bagiye mu gihugu cya Autriche n'abakeyi cyane bashoboye gushika mu bindi bihugu bya Suède na Finlande na Norvège mugabo ni ku rugero rutoye cyane abatarenga amajanani muga abenshi abarenga 1000 bashitse mu gihugu cy'Ubirigi ku gihugu cy'Ubirigi ari sanzwe ari abarundi benshi bahaba bashobora kuronka ababakira ari nacyo twagarutse ko ku matohoza mu mpera z'amatohoza ukuntu abashitse ngaha mu bihugu bya Buraya nabo nyine batorohewe mu kwakirwa mu gihe tuzi ko bino bihugu ari bihugu yarembe gatika nzira muntu birababaje ko ari abantu batarakirwa neza bataronka naho baba hariyo benshi bashitse hakanye ma iver bataronka naho baba hari abantu bakiba hanze bakirondereza indaro ibyo nibaza ko benshi banaburani baratsinda muri bino bihugu ikigo gisanzwe cyakira bimurjega n'abasohoka ikijyaho abanyamahanga fedazire cyama cyatsinzwe bama mugabo akavuga ati twararengwe n'abinjira n'abasohoka mugabo cy'abarundi gusa n'abandi benshi cyane ikindi ndo kubyira Fidele
heraza
bandube barenga amajana ane bari bategeye kugenda ariko kuva aho Serbia ifashe ingingo y'ukugara y'uguhagarika ijyangingo batari bategenda bari baramuza amatike bari baramushu twabo bagura amatike barondera ibindi byose muga Serbia ifata ijyangingo itagishije inama yaje gihuti huti hari n'abandi bugaraniye ku bibuga bya Doha mu mugwa mukuru w'igihugu cya Qatar na Istanbul bagira baje i Belgrade mu gihugu cya
Serbia
ariko kweri iyo ngingo yafashwe banki babuzwa kubandanya banki basubizwa inyuma
reka tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Yves Bizimana uratwumva waduzijwi ukigirayo aho hantu hari ubugwamo ahuri Ego ndabumva mufise kibazo mubaza canke icimvura mushikiriza
muri makizi mugomba kubaza nsa no uronki nishu yazo nuko nari namaze gutanga nimero ari karabisigura nsa no washi no wa no waronki nishu yazo nari kiti
murakoze Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri isanga turiko tuvuga ku kibazo c'abarundi bafashe inzira baja ku mugabane w'Uburaya aho bibaza ko bagiye kurondera ubuzima bwiza kurushiriza bakaba benshi baca mu gihugu ca Serbia nkaba ndi kumwe n'umutumire Alain Majesté barenga none abagarutse mwavuze ko harabo vyagoye bagasubira inyuma bagasubizwa inyuma hari nabagarutse mu Burundi abo vyabagendeye gute nkabagarutse mu Burundi
inyingo kuwa 2022 kwezi kwa Kigarama kwa 2022 ijya ngingo ifashwe kwezi kwa 2022 kwezi kw'icyo mwaka 2022 ijya ngingo ifatwe abari bari ku bibuga by'indege bya Doha na Qatar bavuye Bujumbura barangiye kubandanya abasanzwe arongoje bihugu baca babwira ko bategeza gutsinzwa inyuma abo barasubije inyuma i Bujumbura abari basanguza amatike kugira bafata ingendo yo gushyira mu gihugu cya Serbia baragiye kwishyuza amahera yabo ku mashyirahamwe yabafashije amwe amwe y'amashyirahamwe na cyane cyane ajya atanga amatike nta bita mashyirahamwe amwe yarugaye abandi barakwepa hari abacishuza amafaranga yaba igeze baronzo abari basabye amatike go muri ishiramwe Ethiopian bikandi ishiramwe y'indege Ethiopian nibasuje amahera yabo bose abashoboye gufata ingendo aba abasomewe bahawe igice cyo kimwe n'abari bafashe kuri Rwandair ishiramwe risanzwe ry'abanyarwanda risanzwe ry'umuryango w'abantu n'ibintu urumva niko niko byagenze hanyuma abari bamaze gushika mu gihugu cya Serbia boho barabandanije urugendo mugabo rero barabandanije urugendo bari bafise uburyo barabandanije urugendo barashika nubwo bitari byoroshe bamwe bamwe basubije inyuma abandi byari bigoye cyane bamwe bamwe bashika mu bihugu bari bagiyemo n'ubu tuvugana igihugu ibihugu ibihugu aho twagiye turashe muri ibi bihugu bavuga ati turarindiriye ko mu kwezi kw'indwi cyangwa k'umunani kubera abashushe ubu turi mu gihe gikanye bitari vere twiteze ko hari abandi bari muri ibyo bihugu bazoshika ngaha rero ikintu kibabaje nuko amatohoza twagize kandi amatohoza yashyizwe n'ishyirahamwe ya kodeasheri yaranye agati kazina muntu nuko bafite amakenga ko abatahawe uburenganzira bwo kuba ngaha basabye ubuhungiro bagasubizwa mu gihugu cy'u Burundi bageramiwe aho afrodeasheri yagize amatohoza aho batanga ishyirahamwe ry'uwitwa sani ni akarere k'uwitwa sani naho imana baduhaye yarumbitswe n'igihugu cy'u Bubiligi yarumbitswa mu Burundi yaciye muri Serbia avuye mu gihugu cy'u Bubiligi umuntu yaranyurujwe ntibazi aho yagiye yarashaka kuvuga ko indege ajya gufungirwa mu biro by'igendereza ibyo biremezwa na Pierre Mbonyumutwa asanzwe arongo ishyirahamwe ry'agateka kazina muntu akavuga ati mbega kore mu gihe busubizwa inyuma badahawe uburenganzira bwo kuba muri ibihugu bugirirwa nabi cyane ibyo byarasubiwemo n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano Petero Nkurikiye aho yagabishije abaciye muri Serbia ababwira ati mwebwe aho mwaciye mukajya muri ibyo bihugu mugenda mubeshera igihugu mwambikiye bari igihugu nyuma ari musugerejwe ati mumenye ko nimwagaruka ngaha bitazokwigera mu byo kubikirana n'ubutungane nuko byifashe
tugaruka ku mirongo ya telefone Abdul Hamid uratwumva
ndawumva
uhabaga uri he Abdul
ndi mu Burundi mu Kayanza
ufise icyumviro ushikiriza ikibazo baza
ndi zana cyaka kubaza uwo mutumiwa
mubaze
yakubaza uwo mutumiwa kumengo abantu benshi bajya muri Serbia nubwo umva hageze igihe leta ivuga ko abantu bagiyeho bagarutse bazobazwa ariko nkaca mbona umengo kenshi bagenda n'igihugu kibiza aricyo cyabaha byangombwa n'ibindi n'ibiki kandi tukaba twagiyeze kumva ko icyo gihugu cyari gifitanye amasezerano n'u Burundi uko abanyagihugu b'u Burundi boba mu ibyo bihugu batabishyigikira yagiye guhinduka umuntu nisanze rero ngira ikintu nasaba na cyane cyane leta iyo iba yamaze gukora amasezerano menayo hanyuma hakagira igihinduka n'ibirondera uburyo bwo gukingira abo benegihugu bayo baba bagiye kuko namankurikirana nk'ibindi bihugu iyo hagize abanyagihugu babo bagenda hama bakagira ibibazo ibyo bihugu byabo birabakurikirana nisanze rero nashaka kubaza rero mu kibigo hanini abo bantu hategekanye iki kugira abo bantu baba bagiye hama bagahindurirwa uburyo nk'ubwo n'amashyirahamwe agakingira gute hanini byari byo bashaka kubaza murakoze
mwamwishura Anne Majeste muri make imbere yuko tuja gukurikira yaduhamagaye
ibiza kiriro cy'u Burundi ratomeye ko mu Burundi wese afise uburenganzira bwo kuja aho yipuza mu gihugu cy'u Burundi n'amashira n'amasezerano mpuzamakungu yoyo arabyemenga ko umuntu wese ashobora kuja cyangwa agasaba ubuhungiro mu bindi bihugu mu gihe abona umutekano wiwe cyangwa icyacyo cyose atakagonekewe agasaba ubuhungiro nicyo gituma ari amashyirahamwe mpuzamakungu yabimubwira amashyirahamwe mpuzamakungu aharanira inyungu z'impunzi ibyo ni ibintu bisanzwe cyane urumva rero kandi abo bantu baca ku kibuga cy'indege bababona icyo rero nicyo gihushane kumva ko bagarutse boce bakurikiranwa nicyo gihushane bibaza ko ari leta y'u Burundi nayo nyine ico kibazo arishoyo cyishakane cyane ubundi bo nta kosa bakoze bese ko bakoresha twa kugira abagende kurondera ubuzima kumbure bato ubuzima bwo beshaho imiryango yabo urumva rero n'ico gihushane kumva ko babateye ubwoba ko uwo kirahira akagoro kazokurikiranwa ukumva ko hari n'abashitse ngaho n'umunsi babwiriwe nabi urumva ko ari ingorane zikomeye cyane.
Nakoze Odas uratwumva Odas uratwumva Alo Odas Odas uratwumva Ego ufise ikibazo ikiyumviro nyarutse
ndagomba oga fizyo kwabanye gukora.
Odas murongo wawe ntumeze neza umurongo wa neza ka tubandanye iki kiganiro ane majeste barenga ku vyerekeye ayandi mayira yoba ahari uretse iyo muri Serbia muri iki gihe amayira nka yose arugaye
ngo bo Serbia ni gihugu cyonyene cyashobora kugira washobora kujya udafise urupapuro visa kugira winjire ku mugabane wa Burayi urumva ko abarundi benshi baca basa n'abaca baprofitira mu Burundi rero barugaye bisa n'ibigoye kubwira uve ku mugabane kugira uve mu Burundi uje ku yindi migabane rwusaba rwa rupapuro rwita visa urumva ko aya ni mayira asa nayugaye kumbure abarundi n'abashakashatsi kumbure bazobandanya barondera uretse ibihugu byabyo biri mu muryango wa East Africa ushobora kugenda udasabye viza ndavuga nk'ibi by'u Rwanda Congo igihugu cya Tanzania n'igihugu cya Kenya koho ntibirasaba ko usaba viza abarundi kandi baracafata izindi nzira bagenda mu bihugu bya Mozambique na Malawi ku bwinshi nabo nyine na Zambia bajya gushakisha ubuzima hari n'abaja mu gihugu cya Emirati ku murwa mukuru wayo Dubai kurondera ubuzima mugabo wasaba viza mugabo aha y'amezi make kugira baje kurondera ubuzima hari n'abashobora gufata basigaye bafata umugabane bakagenda mu bihugu bya Leta Zunze za Amerika baciye mu bindi bihugu nka za Colombia n'ibindi bwa navyo ne bibasaba viza n'izindi mpapuro mugabo aha muri rusange twavuga ko uno munsi nzira zisa n'izugaye usohotse igihugu akajya mu bihugu bya kure arondera rwa rupapuro rumusaba bumwemerera igihugu kimwemerera ko aza bimwe bita viza.
Naho kuri iryo tohoza mwagize mumaze kuri heraheza ryakiwe gute mu Burundi na cyane cyane n'abategetsi?
Bo ntiryakiwe neza cyane ntiryakiwe neza cyane kuko benshi bari babizi hanyuma ni kugira ndonke n'ahantu mu Burundi wabishiza byaragoye kuko azi ko ubwenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi ebwo abantu baracabugwanya mbwa biracagoye cyane kuko uvuze ugatunga agatoki ukavuga ibintu bimeze neza baragukomera amashi niyo uvuze ibintu bitagende neza ntibigenda neza nagenda kugire ko narerekanye uruhara rw'inzego zimwe z'umutekano n'izukwiye n'izigendeza mu rugo mu bantu bibwa narerekanye abigeme baba urudandazi rw'abigeme rwakogwa bashigikiwe n'ibihangange bimwe mu gihugu mu mutekano nagenda kubwire ko ntorohewe cyane icyo cyegeranyo kimaze kujya habona ni cyegeranyo kino ajya matoza amaze kuyakora nkayandika maze kuronka menshi amakuru birenga bitandatu ku mugabane wa Afurika na Buraya bandika rino tohoza nagenda kubwire ko ibintu byashikiye bwa mbere na mbere nuko nararonse amatelefone menshi ndaronka ubutumwa bwinshi bw'abantu bantera ubwoba ndaronka abantu bantuka mugabo ibyo ntibyanciye intege kuko nari ndabizi ko bitegerezwa kugenda gutyo kuko mu matohoza nagize abo bose bavugwa twarabahaye ijambo barisigura hari abatashoboye kuvuga kandi ibyo byose tuvuga abaduhaye amakuru tuba dufise amavideo yabo tuba dufise amajwi yabo hanyuma mu bantu twagize ko ibyo bintu twarabyitondeye cyane tubabwiye kuri ibyo information ku buryo n'abaduhaye amakuru ari abantu bari basanzwe babikoramwo ataguhengama kandi muri kazoza dutegekanya gushyira ireresi y'ukuntu byagenze nk'akantu ka shorte noyita nka kurumecaje kugira tugaragaze ntibyoroshe kandi gukora umwuga wo kumenyesha amakuru muri ibihugu byacu nuko byaba bimeze twarateye ubwoba twaratutswe rimwe rimwe na manimero amwe amwe ntazi bakanyandikira bakanuka ejo ho ikiganiro niki twarakigizwe ku rubuga rwa Twitter space ari abantu babona ko bashavuye ari abantu banyandikiye ubutumwa bugufi abo nshoboye kuyaga nabo narabasigurira bumva bakumva mugabo byaba bitoroshe n'umugugoye ibintu kubabeshye mugiye ufite ibyemezo nta kibazo n'ukuri ntibyakiriwe neza cyane.
Murakoze Emmanuel ku murongo wa telefone akanya kagiye kuturangirana ufite ikibazo cyangwa icyumviro ushikiriza nyarutse.
Bo cyoye ndafite ikibazo icyo kiri imbaza
munyarutse
kuri bijya kuri bijya abajya barundi nyagiye baje muri Serbia bavuze yuko byabagora hari abo byagora akabakandira ibibazo kumbure ibibazo barabigira ariko bari bafite n'ababatubwira rero sinagomba mbaze ko nimba byari byatunganijwe na leta cyangwa bari abantu ubwabo bari babitunganije hanyuma bibananira gutunganya neza kubera tweze ugwaruka igihe turaribwa amahera cyane n'abantu bavuga ngo batutwara hanze mugabo ukamuha amahera ukarondera ibyangombwa mugabo agatera kujya amahera yawe ugasanga wewe usigaye atana yo kugura mukati wa sengisi uvuga ngo wawuja hanze muri icyo gihe twewe tubura inzira tubura abaducira inzira bakaguma bagomba kuburira batujya amafaranga mugabo
murakoze mumwishure muri maka cyane imbere ko turangiza ikiganiro. Ale majeste
oui ndabumva
mumwishure Emmanuel yari karavuga ko benshi baribwa amahera abantu babaka amahera mugabo amasa gaherera mu nzira munyarutse
niko byanakozwe nakubwiye ko nayo matora twabishyize abona bashobora kubisoma afrika ndashobora kuba amanya atandukanye hanyuma nuko bimeze hanyuma nibaza ko n'abandi bagenzi bamesha amakuru mbo jewe narateye ubwoba naratutswe ngo nashyize ahabona ibidakorwa hari n'abambwira bakampagasoko sinzotahe kandi igihugu yatugisangiye mugabo n'ibisanzwe icyiza ni uko byokorwa mugabo bigakorwa neza bigakorwa mu muco nambara abantu bajya kurobera nambara abantu bajya kurobera ahandi hantu bigakorwa neza n'abantu baciye abenegihugu uburenganzira bwabo bukabandanya bukurikizwa. Murakoze cyane.
Mu kurangiza nashaka ndababaze amatohoza mwagize n'ikihe mushaka kurushika ko n'ikihe mwiteze ko cokorwa kubijanye n'icyo kibazo n'icyo cokorwa cyane cyane n'abategetsi kugira abarondera kuja iburaya bagume mu gihugu.
Mbere cyo nuko mu kubishyira habona hari byinshi byari yegezwa abantu babwira mu ntamatama mu kubishyira habona nk'aba bakobwa kugurishwa kw'abakobwa abenshi baravuye mu ntamatama ntibabishyiraho ni ugufasha abakorewe ayo mabi. Icya kabiri ni ugufasha abari baserenze mu gihugu bakoresheje utwaho batafashe ingendo nabo nyine bafashwe ntibagakoresha leta y'u Burundi hanyuma leta y'u Burundi ikosore ibyayo mu nzego na cyane cyane mu guhanahana mu masezerano hamba akurikirane n'abarundi babo niba bafite icengeranyo kije gufasha amatohoza nagize azofasha leta y'u Burundi guhindura ibintu bimwe bimwe no gufasha abashyikiwe n'ibyo bakoze ko n'ibyo bintu bitagenze neza bitwa mabi na cyane cyane n'abasanzwe barinda muri bino bihugu bariko barondera impapuro bakariko barafatwa n'ibyo nabo nyine hariho n'igihugu cy'ibihugu bimwe bimwe ngaha i Buraya nabo nyine bariko baragerageza bagomba ngo bohindure ibintu ukuntu bariko barafatwa abinjira baje gusaba ubuhungiro kuko rimwe intara bafatwa nabi no musiriko birakosorwa nibaza ko ibyo n'amatohoza azofasha kugira ibintu bimwe bimwe bizarahinduka kumbe twabishyize ahabona bizofashe na kagohe.
Murakoze ndabashimiye yari umutumire wacu Alain Majeste Barenga umenyesha makuru mu Burundi yakoze amatohoza ku rugendo rutoroshe rw'abarundi bagerageza gushikira umugabane w'Uburaya baciye mu gihugu cya Serbia iryo tohoza ryo rikaba ryamaze amezi atanu yatanguye mu kwezi kw'icyenda mu mwaka urangiye w'2022 rirangira mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka w'2023. Turamushimiye rero umutumire wacu turashimiye nabo bose bashoboye guhamagara bagashikiriza ivyiyumviro bakabaza n'ibibazo namwe mwese mukunda iki kiganiro muri sanga n'abakunda ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi rya Amerika mubandanye rero mudukurikirana kuri Radio yanyu Ijwi rya Amerika mukurindira ibiganiro bikurikira ndabifurije mwese ibihe byiza.